ikiganiro cyo kuri wa gatanu cyaremesherejwe mu ntara ya Karuzi hagati na hagati hashyira ubuseruko bw'Uburundi nkuko amabikora uko amezi atatu aheze avuga izindi nzego za leta n'umukuru w'igihugu bishuye ku bibazo bihari muri kino gihe mu kiringo cy'amasaha atatu ibyo byashyikirijwe n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu biciye ku murongo wa telefone ibibazo byabajijwe hari ibyerekeye ubuzima busanzwe bw'igihugu imibereho y'abanyagihugu ibibazo by'abantu ku giti cyabo hamwe n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu n'ibihugu bibanyi aha Ineston yani yubahwe yavuga ubushikanganji bw'imigenderanire yishuye ku gituma umupaka w'Uburundi n'u Rwanda utugururwa kandi indi yarafunguwe
imvo zatumye izo mbibe zugarwa si zimwe ku ruhande rw'Uburundi n'u Rwanda hari ibyo Uburundi bwasabye u Rwanda kandi ibyo byugawe kuva aho hatanguriye kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'Uburundi ku bw'ibyo rero ibyo Uburundi bwasabye u Rwanda hari ibibazo kuja mu ngiro n'ibindi bikorikorajya mu ngiro nko kutahukana impunzi korohereza impunzi z'Abarundi gutahuka hariho rero n'ibindi bitaraja mu ngiro n'Uburundi bwarasabye u Rwanda yuko kotanga Abarundi basanzwe bari mu Rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'Uburundi icyo ntikirashyirwa mu ngiro nacyo gituma imbibe zitarugururwa
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ariko yijeje mu kwa gatanu ko imigenderanire hagati y'ubuciwe n'Uburundi iriko iranagurwa yanabyerekaniye mu kurungika ku wa mbere ukwezi kw'indwi Edouard Ngirente umushikiranganji wa mbere mu birori vyo kwibuka imyaka 59 iheze Uburundi bwikukiye ngomba kwibutsa ubushake bw'u Rwanda bwo gukorana namwe nyakubahwa Perezida mu gutsimbataza imigenderanire yacu ndizera neza ko twembi twiteguye gukora dukomeza tunateza imbere imigenderanire y'ubucuti yasanzwe no gufashanya kubw'ineza y'amahanga yacu igihe kirageze cyo kwishimikiza inkingi zishikamye z'ubucuti bwacu bwa kera n'umuco kugira tugere ku iterambere rirama umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa we yagarutse ku bahoze ari abagwanyi 19 u Rwanda rwashikirije u Burundi mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze ariko ntihasubira kuvugwa aho bari Agnes Bangiricyenge
umushikiriza mandati zigenda wa repubulika yarashizeho umugwi kugira ngo ubabaze iyo icari kibajanye icyo bariko barakora mu minsi mike uyu mugwi yashizeho uraheza umuhe icegeranyo igikurikira nuko batabarotesha bashirwa imbere ya sentare hama bakagura na sentare kabumviriza
umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe yabajijwe ku bantu perezida akuramo amabanga mbere ku mugaragaro nk'uko byagenze haraheze amezi atatu ku muyobozi mukuru wa kompanyi ya Waterako y'igihugu yo gutwara abantu n'ibintu ariko akaba muri iyi ndwi yasubiye kumugena ku muyobozi mukuru gutwara abantu n'ibintu Evelyne Butoyi kuri ko yasubije
nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi arafise uburenganzira bwo gushimira umukozi bwo kumuhana cyangwa kumuhanura ndetse no kumuhindurira amabanga abavuga gutya rero usanga ari abantu batibuka ko ari se Barundi ari umubyeyi umwana wamuhanuye urashobora gusubira kumwizera
ikiganiro cyakozwe mu gihe muri amezi aheze amashyirahamwe yigenga yashyize ahabona amaraporo yerekana ko abantu benshi basubiye kunyuruzwa igihushane n'icuruka cyakurikiye imikwa rya perezida ndayishimiye umuvugizi w'ubushikanganji bw'umutekano yagize icyo abwira abura babo senkuriki
iyo mu kibano hagize umuntu abura dusaba benewe cyangwa abamuzi cyangwa abababonye ibibaye guca bitura inzego kugira bafashanye kurondera aho urwego rwa mbere baca bitura n'abajeje intwaro kuko gushika ku nzu cumi hari ujeje intwaro batituye abo barashobora kwitura bamwe barimo ya migwi uriko y'umutekano uri kubamo na bose cyangwa bakitura ubutungane cyangwa bakitura inyamiramaga uwo wese rero yaba yarabuze umuntu akaba yituye izo nzego ndiko ndavuga umugabo yararondewe yarabonetse canke ariko ararondegwa
Hotel na Rwaniye wavugira leta yagarutse ku ngingo y'umugambwe Zende FDD yo kuzorungika mu myimenyerezo ya gisirikare imiyabaga yaheze amashuri yisumbuye
umugambwe rero ku butegetsi mu ntumbero yawo iyi programu irimo nabitangaje ko izi nyigisho zitoza mugasi no ngo bizogenda uku ariko bene izo nteguro zirategurwa habaze n'iminsi kuva mbere no ku muhisi perezida Nkurunziza yari yatanguje na za nyigisho zo gukunda igihugu kandi zirakenewe
umuco w'ikiganiro cyavuga izindi nzego za leta watangujwe ni nyakwigendera Pierre Nkurunziza naho umukuru w'igihugu akaganira buri mezi atandatu Eloge Wulikaneza ijwi rya Amerika